Izo miliyoni amajana 250 z'amafaranga y'u Burundi ngo zizofasha mu kwigisha abakozi bo kwa muganga kugwanya ikiza Ebola. Ayo mafaranga ubumwe bwa Buraya buyatanze mu gihe mu Burundi byari byibonekeza ko ikibazo cya Ebola kidafashwe nk'ama nk'uko uyu munyagihugu abitubwira.
Uravye nk'ahantu hahurira abantu benshi nko ku kibuga c'indege ajya ku mipaka, uravye abantu bava hanze binjira ahandi babapima bakoresheje ibikoresho bikomeye. Ariko mu Burundi no kugira agupime kufise ubwo bushuhe nakantu umengo ni kimuri kandi ubanza kumwegera, ariko hanze hoho agupima uri kure yiyo. Hamwe rero mu Burundi iyo ngwara ya Ebola yo hatera turabona yuko yotikiza inganda kuko batayitayeho.
Nagendeye umupaka w'u Burundi na Tanzania uri mu ntara ya Muyinga iri mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi aho bita Ikobero. Narashoboye gushika mu gihugu cya Tanzania ku mupaka aho bita Kabanga. Nagerageje kuraba ubudasa buhari mu gupima no kwikingira Ebola muri ivyo bihugu uko ari bibiri aho ku mipaka. Shitse Ikabanga muri Tanzania baciye banyereka ku mupaka aho nja gupimwa imbere yo kuja kwerekana ivyangombwa mu gipolisi kibijejwe. Narashitse aho bapimira ndabasaba kunyereka ibikoresho bafise. Umuforoma akora ko kazi yanyeretse icuma bakoresha. Ni icuma giteretse ahantu kiri kwa kantu kameze nk'agafata amasanamu, ico nokwita kamera mu Gifaransa. Ico cuma gikorana n'imashini ya ordinateur. Ucinjira muri ako kazi bapimiramwo, umuforoma aba yamaze kubona ubushuhe bwawe, naho boba ari abantu 20 binjiriye rimwe arashobora kubona bose ubushuhe bwabo. Uwo muforoma atashatse kuvugira kuri mikro yanje yaranyeretse n'ibindi bikoresho vyinshi bakoresha kuburyo uje yanduye atabanduza. Abahejeje gupimwa baca baronswa udupapuro baca bajana kwandikisha ivyangombwa. Mvuye Kabanga muri Tanzania naciye ngaruka mu Burundi aho bita Ikobero, nahasanze utuzu twera tubiri, kamwe karugaye akandi karuguruye, hakaba hegereye ibiro vya Aubert n'igipolisi kirabingenzi PAF. Ako kuguruye nagasanzemo umuforoma yavuye ansigurira uko bakora. Uwo muforoma atashimye kwivuga izina yaranyeretse akuma bakoresha mu gupima abantu. Ako kuma bafata mu ntoke ngo karaba umuriro umuntu abafise baravye ku ruhande rw'uburyo.
Ibyo dukoresha na kuma karaba umucano ukuntu tugapimisha turaba nibo dupima ku ruhande rw'umutwe rw'iburyo. Nibo dupima ubwo bushuhe dusanze umuntu ashushe ashobora kuba afise malaria cyangwa ikindi kintu cy'indwara yafise cyamutiye mu canwa. Aho rero dukoresha uburyo batwigishije kugira ngo tumenye yuko umuntu twamukeka batukamaza nk'ibihugu biba yaraciyemo batigeze kuba ari kumwe n'abantu boba bavuye mu bindi bihugu birimo iyo ndwara. Bashobora kuza bafise umucanwa, ariko umucanwa dusanga kenshi ari za malaria baba bagwaye bari ku rugero.
Mbega muca mumenya gute ko afite malaria, murafite ibindi muca mumupima ubwo nyene mugacamura ko afite malaria canke
ubundi ntiba ari malaria, iba ari ingwara ko twitwa nsa ko ari ingwara gwaye yatumye gira umucanwa. Hagisanga rero ku mure ishobora kuba ari indi ngwara canke malaria. Gusa uwo mwumva tumubaza nyine mu buryo batubwiye tutafite ibibazo tuca tumubaza tuyatura yuko mucyangwa tuvuga kuri Ebola.
Hanyuma hariho nko mu gihugu cya Tanzania ku rwego rwa Tanzania narabonye bobo bafite akantu ka kuma batarinda gukoresha intoki bazungurusha ukabona n'abantu nka 20 barashobora kubapimira rimwe. Mwebwe umuntu biraboroheye kumenya ngo uburyo bwanyu ntimumeze nk'ubw'abandi bakoresha
uburyo mwe ngo batandukanye cyane. Ariko twebwe tugeza dukoresha byo ufise nyine bisanzwe akakuma wakabonye gatuma wa mucanwa. Ariko turafise n'ibindi bikoresho nk'ibyo kwikingira mu gihe uwo muntu twamukeka, harimo amakoti, harimo amaga yatero by'intoke, n'ibikoresho by'icane bihari. Gusa byatandukanye no muri Tanzania kuko bobo umengo ujya gukoresha barateye imbere cyane. Gusuba twebwe
nkamwe haje abantu benshi muca mubigira gute
akakuma apima ku muntu umwe kandi biranyaruka cyane ntibiteba muso gundi mwe wonyine ubonye by'umwe
abona uje wo muriro wanje mwabo
inkubura n'ubwo bantu nkubunyende
hamwe namwe nk'abaganga ntibibaruhisha kuguma ufasha ukuboko umanitse ko kupima
musanzwe biraruhisha biraruhisha kuko binjye ari benshi uteza kuba upima umuntu umva ugumanye no kugoroye mwini yinjira mupima muhaka cyemeza asohoka undi yinjira abeti fata umwanya munini ya cyane yabantu benshi biraturuhisha iyo byabishoboka byagenza nka kujya kuri Tanzania nyene. Ariko ngira ngo nibwo buryo igihugu cyaba gifise nta kuri twabigenza kadu turakoresha uburyo buhari.
I Bujumbura Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.